Tugeze ku gicapu cy'umunani. Habayeho umwungere yari afite intama ijana. Umunsi umwe, intama imwe yarazimiye. Mwiyumvira yuko umwungere yabyifashemo gute. Uko byagenze, yaravye ahasiga izindi 99, yemera kuza kurondera iyi imwe yari yazimiye. Yaragerageje kurondera hose hose, akagenda arayihamagara yabira ati ma ma ma. Arondera hose. Mu nyuma yahavuye abona iyo ya ntama yazimiriye. Muri iki gicapu murabona ingene umwungere yagerageje gukwega ya ntama kugira ngo ayikure mu kaga. Amaze kubona ya ntama, ndababwira ukuri yuko yaranezerewe gose. Yanezererewe cyane ya ntama imwe yari yazimiye kuruta uko yanezererewe zimwe 99 zari zasigaye. Yaciye ayiterera ku bitugu ayijana imuhira. Nuko ahamagara inshuti n'ababanyi ati tunezeranwe kuko intama yanje yari yazimiye none yabonetse. Mbega murazi ko dushobora gukuramo icigwa ngirakamaro muri iyi nkuru duhejeje kumva. Mwiyumvira yuko umwungere ari inde? Ego ni by'ukuri ni Yesu Kristo. None intama yazimiye yoyo ni bande? Ego me, uwariwe wese adakurikira umwungere mwiza ni ntama yazimiye. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko so wo mwijuru atagomba yuko hagira numwe muri abo bato apfarubi. Mugenzi wanje, hari abantu benshi muri iyi si bameze nk'intama yazimiye. Hari naho yoba ari umugenzi wawe cyangwa iyindi nshuti yawe, turakeneye kubasengera no kubazana kugakiza. Muri ubwo buryo rero barashobora kwegera Yesu maze bakaronka ubugingo bushya.